Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaramutsa nshuti mwese muduteze amatwi kuri no saha kuri uno munsi wa kane, muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru yo kuri no saha.
Twagomba kwiyamirize cane ingendo twumvise yukunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'Uburundi, tukibaza ko ari ingendo mbi.
Uyo ni Maître Janvier Bigirimana, umukuru w'urunani rw'amashirahamwe yigenga Force, avuga ko biriko birashikirizwa mu nama ihuza amashirahamwe yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye umugwi w'abanyarwanda batatu n'umurundi umwe bagiriwe icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi, inkuru yerekeye yegere muri kaminuza y'u Burundi n'izindi. Mugume ku maradio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Sentare nguru y'igihugu ya Muyinga yabaciriye icyo gihano bamaze kwagirwa n'icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi kandi bagize umugwi wabiteguye. Mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana turi kumwe muri aka kanya. Fidel, uri kurakurikirana iyi nkuru, utubwira muri make uko uru rubanza rwagenze. Muradutunga mu buhinga bw'ivyuma biratugoye gato, ariko reka tubashikire izindi nkuru yerekeye abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ivyigwa kuva kuri uyu wa kane. Iyo yegeregere bayigize kugira basabe irekugwa rya bagenzi babo babiri bafunzwe. Iryo fungwa ryabaye inyuma yaho abanyeshuri baserukira abandi barenga ku 170 bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo nshasha ishinga agafashanyo bita bourse kingwati izorihwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Buri Kaneza.
Kumugwa mukuru Bujumbura mu bigo bitatu vya kaminuza y'u Burundi muri Rohero, kumutanga hamwe no mukamenge, aho twaciye twasanze ha abanyeshuri bake rwose. Abo twahuye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo byari bisanzwe biri ku ntonde. Abandi nabo twabonye bari abanyeshuri baje guhembwa agafashanyo kabo mu bigo vya campus Mutanga. Bamwe mu bigisha twabonanye bari batonze bizigiye gutanga ubumenyi, ariko basanze atabanyeshure bahari. Abanyeshure bahagaritse ivyigwa bitavya kamo kabaserukira abo bita baderege. Ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu basavye abanyeshure bose ko bahagarika ivyigwa kugira ngo biyamirize ifungwa rya bagenzi babo batandatu bari bahagaritswe n'inzego z'umutekano. Mw'ijoro bane muri bo bahavuye barekurwa, hasigarayo babiri. Mu bagifunzwe harimo icegera c'umukuru w'urwego rw'abanyeshure baserukira abandi. Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abanyeshuri bafungiwe mu iperereza ry'u Burundi. Pierre Nkuriki yavuga ko bagirizwa gutera akajagari mu bigo vya kaminuza. Imbere y'irifatwa, abanyeshuri bashika 170 baserukira abandi bari bandikiye ikete President Nkurunziza bamusaba gufuta ingingo nshasha itunganya agafashanyo bourse mu Gifaransa nk'ingwate zorihwa aho kubandanya gatangwa ku buntu nk'uko vyahora. Abanyeshuri bari babwiye umukuru w'igihugu ko kuva ku itariki ya 5 ukwezi kwa 4 kubuza batazosubira mu ishure. Iyi ngingo idafuswe basigura kwitoteza abana baturuka mu muryango Kenya. Umushikiranganji w'indero Jean-Pierre Ndirahisha yamaze kumenyesha ko iyi ngingo ntasubirwamo. Eloge Buri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Buri Kaneza. Ahandi naho aba FNL 12 bayoboka Gatogwasa barerengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega kuri uno munsi wa kane. Inyuma y'umutaga bose bafashwe mu ndwi iheze muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Bagirizwa urupfu rw'umuntu yishwe ku mutumba wa Gasenyi komine Nyarusange mu ndwi iheze. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine ducire ku mayango k'urwo rubanza nabwo nyene rwagenze. Fidel, utubwira muri make ibyavuye mu rubanza guno munsi.
Egushuko turiko turavugana urubanza rubacabandanya bariko barawumviriza n'abashingwa manza wabo ariko ikigaragara nuko abo bose baburana bavuga yuko bo ariko barazira imvo za politiki uko benshi bafashwe nibaba no kuri uwo mutumba icagiye no kubatangaza ngo urubanza akaba barufashe nk'itonga bisigura ko uba wafashwe cyangwa ugafatanwa igikoresho cakoze icaha mu gihe atanuwe yafatanywe ikiganisho cyangwa afatigwe aho habereye ico caha bakavuga rero ko ari amariminanya abakoregwa kubera ko base kuja mu gambwe uri ku butegetsi nkuko bavyemera bakavuga yuko bo bayoboka agato gwasa.
Bari bafise none aba baserukira muri urubanza bose 12 ababunganira
abashingwa manza batatu babunganira hamwe abo babarose uno munsi ejo bari babarengukije abo ba FNL bose ariko barankakuburana bagasaba yuko boronka ababafasha kuburana abashingwa manza rero bakaba baciye babaroswa uno munsi urubanza rukaba rwagiye gutangura isaha 9 z'umuhingamo n'ubu rero ruriko rurabandanya aho turiko turavugana bariko bumviriza amasura abiri yazanywe n'umushikiriza manza avuga yuko boba barababonye mu manama yo gutegura ubwo bwicanyi bwo muhisi bukobero Yakobo umutama yishwe ku mutumba wa Gatsenyi muri komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishira uwa gatatu mu ndwi heze.
Uwo twibutsa muri make uko uwo muhisi yoba yarishwe uko bagirizwa ko boba barakoze icyo caha neza na neza.
Uwo muhisi yapfuye atewe grenade muhiriwe abo rero benshi bavuga ngo kubera iki mutagiye gutabara umuntu yapfuye ariko bavuga yuko hari mu mvura nyinshi cyane mu gihe iyo grenade yaturika benshi batashoboye kumenya ibyo ari byo uwo mutamara yo kubera yahora yibana mu nzu byagiye kumenyekana yuko yari agandaguwe bukeye ku munsi wa gatatu.
Abo mu mugambwe FNL ku kugwego kwa karere kwa rw'intara bobo hari cyo babivuze ko hari cyo barashikiriza kubijanye n'ukuntu ugo rubanza ariko ruragenda muri aka kanya.
Gushika ubu naco barashikiriza ariko urongoye umugambwe muri mu ntara ya Gitega urongoye abayoboke bagwasa namubonye yari yaje kumviriza ngene urubanza ariko ruragenda ngira ngo ko gwabaye kibiriraho bahava barusoma bamaze kurusoma ngira ngo turaza kumwegera agira ica tubarira.
Urakoze cyane Fidel d'Antoine ukurikiranira hafi go rubanza udushikirize uko bigiza kugenda mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twatwabwiye mu kanya gaheze, abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yabaciriye icyo caha abamaze kwagirwa icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi kandi ko bagize umugwi wabiteguye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umurundi Audace Nduwimana n'abanyarwanda batatu aribo Jean-Claude Sibomana barikana Frodoire na Tefano Hasangira ufite nibo barengutse imbere y'intahe muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Uko ari bane bafashwe ku munsi wa kane w'indwi heze itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2017 bafatirwa muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga bafise imifuko igera ku 9 yuzuye urumogi. Mu ntayi cese y'ukuru wa kane aba bagabo bashengijwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Uwo nawe yabashengeje ku caha cyo gucuruza ibiyayuramutwe. ashikiriza imburano ziwe umushikiriza manza yavuze ko bafashwe bariko binjiza urumogi barukuye mu gihugu cha Tanzania. Izo mburano z'umushikiriza manza zibandanye zivuga ko ubwo rumogi rwabanje kunyegezwa mu rufunzo imbere yo kurizwa ubwato gushika ku butaka bw'u Burundi ruciye mu mazi y'uruzi Akagera. Umushikiriza manza yavuze ko uwitwa Gihanga ariwe azana ugurumogi mu Burundi akarurungikira uwitwa Kiboregwa wo mu gihugu cy'u Rwanda. Gihanga aba muri komine ya Giteranyi ubutungane ukaba butarashobora kumuronka. Kiboregwa nawe aturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Sentare yaciye isaba abashengejwe kwiregura kucaha bagirizwa bashose bemera icaha. Umwe mu baturuka mu Rwanda yemanze avuga ko umukoresha wabo ahindagura abakozi uko amezi abiri atashe. Sentare yasabye umushikiriza manza gusozera imburano ziwe. Yisunze ingingo y'amajana 492 y'igitabo manavyaha cya kabiri. Umushikiriza manza yasabiye igihano umwe wese muri abo bagabo cyo gufungwa imyaka 20 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana imiliyoni 2 z'amarundi. Mu kubasabira icyo gihano umushikiriza manza yisunze ingaruka mbi zitegwa n'ibiyayuramutwe nk'urumogi yafatiye ku mutekano no ku magara y'abantu. Ihadabu nayo yayibasabiye yisunze ko bagize umugwi witunganije ugakorera mu bucuruzi bw'ibiyayuramutwe ibihugu bibiri. Yaciye asaba kandi sentare ko yotomora mu gucika ico ubwo rumogi gukozwa agasigura ko aho rubitswe rumerera nabi abahakorera n'ababitura. Sentare yaciye isaba kandi abashengejwe gusozera imburano zabo. Umwe muri bo yasavye ikigongwe abasigaye baca basaba sentare ko ariyo yoraba ingingo yofata. Ubwo rubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 4 gushika nk'igihe cy'isaha 4 n'igice. Gwache ruja umwiherero inyuma y'iminota nka 30 hacarasomwa ugwacitse. Abashengejwe uko ari bane bagiriwe n'icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi kandi bari mu mugwi wabiteguye. Bace bahanishwa umunyororo w'imyaka 15 n'ihadabu y'amafaranga angana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Sentare yashinze ko ubwo rumogi rupima ibiro 168 n'igice ruzoturigwa ivyo bikogwa bikazokurikiranwa n'umushikiriza manza. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Handi naho urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu Burundi Force ruvuga ko mu myaka ibiri heze abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi batotejwe bikomeye. Gorona ni rumenyesha ko bamwe bishe abandi baranyuruzwa amashirahamwe amwe amwe arafutwa mu gihe abandi batotejwe bagahunga igihugu. Mu nama iri kihuza amashirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, ugorona ni Force gwashize ahabona kuri uyu wa kane ugwandika rusaba ko icyo kibazo coba ica karere kose. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha.
Urunani ruhuza amashami yigenga mu Burundi Forum pour renforcement de la société civile FORSC ruvuga ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 akazi k'abaharanira agata yakazina muntu katorushe na gato. Ubwo runani ruvuga ko gukora akazi nkako byasa no kwiyahura mu kiringo cy'imyaka 2 iheze. Munami huza amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko Maître Jean-Jacques Bigirimana yaserukiye ubwo runani yabwiye bagenzi we ko hari bamwe bishwe bazira ko baharanira agateka kazina muntu.
Nagomba kumenyesha ko agateka kabaharanira agateka kazina muntu mu Burundi kifashe nabi cyane kuko murazi abarongoye amashirahamwe atari make barahunze bamwe barazwe n'ukwicwa. Amashirahamwe yacu yarahagariswe amakonte y'amashirahamwe arafatwa. Hariho bamwe mu bagize amashirahamwe banyurujwe nuvuga nko muri Rigiteka murazi yuko hariho kandi warasanzwe muri Oricom itwa Charlotte yishwe. Murazi yuko tamambona imarongo ya Prodehashi abo mu muryango iwe batotejwe ku rugero rwo hejuru gushikaho bamwicira umwana bakamwicira n'umukwe wiwe batari bake mu muryango wiwe bakaba no munsi baraturaturwa bagahunga.
Ubwo runani Forsk gwashize ahabona urwandiko ruhamagarira amashami yose yigenga yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko guhagurukira ikibazo c'abahanira agateka kazina muntu mu Burundi kugira ngo gitoregwe umuti.
twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere k'ubuseruko bwa Afrika yuko ari ngombwa ko tugira urunani no munsi kugira ngo ibyo bibazo byose biri kubiraba mu Burundi tubihagurukire badufashe tubitorere umuti ku buryo ibyo bibazo byamaze gutandukira n'ibindi bihugu bitazotera ingorane mu bindi bihugu ko muri Aziya yuko abatari bake bahungiye muri bino bihugu vya kano karere haba muri Tanzania, Uganda, Rwanda, Congo na Kenya bisigura rero yuko kibazo n'umunsi kiri mu Burundi kitari kibazo gusa c'abarundi ni kibazo c'akarere ni kibazo c'amashiramwe mu karere
ubwo runani rwatangaje ko ubunaho hadusa uruhigi rw'indongozi z'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi Maître Jean-Pierre Bigirimana ariyamiriza iyo ngendo gitako ari ubundi buryo bwo gutoteza abaharanira gateka kazi na muntu
kandi twagomba kwiyamirize cyane ingendo twumvise yukunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'u Burundi twibaza ko ari ingendo mbi ingendo iza yongereza ibibazo mu bindi byari bihari n'icyo bituma duteye akamo abategetsi b'u Burundi bagarike iyo ngendo yukutoteza ubwo gwaruka nimba hari ibibazo bafise kandi natsinda baramaze kwishyira habona niba bahamagare mu bugwaneza bavugane ivyo kubatoteza gutera ubwoba ntivyigira bizana umuturama hama kandi ikibazo kijanye n'agafashanyo bahora baronswa twibaza ko ari kibazo gihambaye cyane kuko no munsi hari ubukene nitwumva ingene mu gihe bazi uko imiryango no munsi tagishobora kuronka ingene ifungura ari uwo mwanya bafata wo kuvuga ngo turahagaritse agafashanyo twahabanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ni kuvuga yuko umunyeshuri w'umukene uno munsi basa nk'uko bamubwiye ati ntufite uburenganzira bwo kwiga
mu kwezi kw'icumi umwaka uheze amashami yigenga atanu harimwo n'ubwo runani forsk yarafoswe na leta y'u Burundi ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu bwagirije ayo mashirahamwe kwagumura abanyagihugu umushikiranganji Pascal Barandagiye yashikije kandi ko amwe muri ayo mashirahamwe yinyegezamwo ababiba inyigisho z'ugwanko gucanishamwo abanyagihugu no gucafuza igihugu ayo mashami yoyo avuga ko azira ko yiyamirije kwitoza k'umukuru w'igihugu ahari naho biruko ayo mashirahamwe amenyesha ko akibandanya akora naho indongozi zayo nka zose zahonze igihugu Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
turagushimiye Pierre Clavin Nkuru tuve yarusha tuje mu Rwanda Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora imaze imisi yaratanguye ibikorwa byo kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Iyo komisiyo imaze gutangaza ko itariki ntabanduka y'amatora y'umukuru w'igihugu ari itariki zine z'ukwezi k'umunani kubaba mu Rwanda. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edi Gwema, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, yavuze ko imyiteguro iriko iragenda neza kandi ko byinshi mu bikenewe ngo amatora agende neza byabonetse. Tubatega amatwi.
Igihugu cyacu muri uyu mwaka kirimo kinitegura amatora ya Perezida wa Repubulika, ni amatora ya gatatu tugiye gukora kuva muri 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ibyo tumaze iminsi dukora twitegura amatora. Twanditse abagomba gutora bari kuri lisiti y'itora, ubundi tubikora mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere cyararangiye, gisigaje ikindi cyiciro cya nyuma kizaba mu kwezi kwa gatanu. Ibyo bikaba bireba Abanyarwanda bari mu Rwanda ariko n'abari hanze y'u Rwanda, nk'uko bivuze ko amatora nk'aya nabo baratora. Turi mu bikorwa byo guhugura Abanyarwanda, kubakangurira amatora binyuze mu nyigisho zisanzwe, binyuze mu buryo butandukanye, ariko twibanda ku nyigisho izo twita inyigisho z'uburere mboneragihugu zifasha Abanyarwanda gusobanukirwa impamvu y'aya matora, gusobanukirwa uruhare bagomba kugira, gusobanukirwa akamaro k'ijwi batanga mu matora, ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu muri rusange. Ibyo tumaze igihe tubikora, ibyo byo ariko bizakomeza kugeza igihe tuzaba turi ku minsi y'amatora. Nk'uko wari ubivuze, kuri ariya matariki 12 kugeza kuri 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ndetse no kwiyamamaza bizatangira kuri amatariki nawe wari ubuze itariki 14 z'ukwa karindwi kugeza itariki 2 ku bashobora gushaka kwiyamamaza ku Banyarwanda bari muri diaspora, cyangwa itariki 3 ku bazaba biyamamaza hano mu Rwanda. ariko ubwo birumvikana hagati aho tuzaba twanatangaje kandidatire z'abantu bemerewe kwiyamamaza igihe bizakorwa itariki ndwi y'ukwezi kwa karindwi nibwo abanyarwanda mu by'ukuri bazamenya abakandida nubwo bazamenya abantu bemerewe kwiyamamaza bujuje iby'amategeko ateganya harimo no gutegura ibiro by'amatora bizatorerwaho ariko na kiriya cyiciro cya nyuma cyo kwandika abanyarwanda bemerewe gutora kuko buriya iri itora ni igikoresho gikomeye mu bijyanye n'imitegurire n'imiyoborere y'amatora.
Bwana Munyaneza, nk'uko wari ubivuze, aya ni amatora ya gatatu agiye kuba nyuma y'umwaka w'1994. Ese igishya mubona kizagaragara muri aya matora, haba mu bikoresho cyangwa se mu buryo bwo gutora nyirizina, hari igihari?
Kuba rero n'amatora agiye kuba mu 2017 andaheruka yarabaye mu 2010 ubwo ni imyaka irindwi ishize, burya hari ibintu byinshi biba byahindutse ubwo nkatwe dutegura rero tukayobora amatora. Ibyo byose tubyitaho, ariko ku bijyanye wenda n'ibijyanye n'amatora nyirizina, nk'ubu umuntu yavuga ko tugendeye no ku batora byonyine, abatora abanyarwanda bageze igihe cyo gutora imibare yagiye yiyongera cyane. Mu 2010 abatoye bari barenzeho gato ya 5 million, ubu turi hafi 5 million, ni hafi n'600,000. 2010 bari hafi 5,500,000, ubu turi hafi 6,600,000. Urumva abiyongereye byonyine muri iyi myaka ishize ni 1,000,000. Ibyo bifite icyo bivuze mu bijyanye no gutuma abanyarwanda bagira uruhare mu matora, cyane cyane abumvuze n'urubyiruko. Hafi 1,000,000 igiye gutora bwa mbere perezida wa repubulika itarateye mu 2010. Ibyo rero kuri twebwe abayobora amatora hari ikintu kinini bivuze, cyane cyane gutegurira abanyarwanda ayo matora bakayajyamo basobanukiye impamvu bagiye gutora. Icya kabiri, hari uburyo bwinshi tugenda tuzana, nk'ubu twazanye ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere y'amatora, nka biriya navugaga byo kwandika abatora kuri lisiti y'itora. Twatangiye ikoranabuhanga tutigeze dukoresha ubushize, ubu abanyarwanda bashobora kwiyandikisha kuri lisiti y'itora, kuyimura aho batuye, bajya aho bashaka kuzatorera, kureba imyirondoro yabo bakoresheje imashini bafite za ordinateri cyangwa kompyuta cyangwa telefone. Cyane cyane ibi bizafasha cyane abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, ariko n'abandi bafite uburyo bwo gukora. Hari rero n'ibindi byinshi turimo dutegura ibijyanye n'uburyo ibizava mu majwi bizatangazwa.
Kuri telefoni dufite Janvier Mwiriwe. Neza
Mwiriwe,
uri hehe?
Ndi Nyamagabe mu Gasare.
Ikibazo cyane
mu Rwanda hari ko hari nk'abatarigeze babona amakarita y'itora n'umwaka washize, hari ukuntu muri kubitunganya nabo bakazabona bakaboneraho bagatora?
Urakoze cyane Janvier. Bwana Munyaneza, asubiza ikibazo cya Janvier.
Arakoze Zambiye uri Nyamagabe hano iwacu, ndamushimira yuko anakurikirana iki kiganiro. Ku bijyanye n'amakarita y'itora, nibyo, amakarita y'itora arahari. Hari amakarita y'itora twatanze mu matora y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize. Ayo makarita y'itora ku bayafite bazi ko agomba gukoreshwa mu matora atatu. Hari ayo y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize, hari aya perezida wa repubulika tugiye gukora muri uyu mwaka, ariko hari n'andi y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite azaba nayo umwaka utaha mu kwezi kwa cyenda. Iyi karita y'itora yo kwikoze ku bazifite barabizi ko iyo karita y'itora izakoreshwa muri ayo matora yose. Rero yaravuze ati kuwayitaye yarayifashe. Icyo navuga ubu turateganya nk'uko nari mubivuga mu kwezi kwa gatanu igihe tuzaba tuvugurura lisiti y'itora tunayisoza, tuzaba tunatanga n'amakarita y'itora, ariko icyo gihe tuzaba tuyaha ku bantu bagiye gutora bwa mbere batari babona amakarita y'itora ba bandi navuze. Ariko ku bari bayasanganywe nka Janvier yarayitaye cyangwa yaratakaye, wenda icyo twabanje no gusaba abantu ni ukuzifata neza izi karita z'itora, kuko turazitanga kugira ngo abantu bazifate neza. Ariko uwaba yaragize impamvu zose zituma atazi ikarita y'itora iri, bo twababwira ko nta zindi karita z'itora ziteganya kubaha. Muri byakoranabuhanga nari ndimo mvuga, hari ibyo turimo dukora bituma gukoresha ikarita y'itora bitagenda biba ngombwa cyane, kuko hari indangamuntu dufite y'Abanyarwanda bazizi, barazizi uburyo zikozemo, uburyo ziteye. Iyo twayihuje n'ilisiti y'itora yacu ku buryo imyirondoro yose hari uburyo tuyifuka tuyimenya. Ikarita y'itora rero nibyo irakoreshwa, ariko muri byakoranabuhanga turimo turagenda tureba uburyo n'ikoreshwa ry'iyo karita y'itora tuzagenda turivaho buhoro buhoro nyuma y'iyo myaka nayavuze iyo karita y'itora izakoreshwamo. Namubwira rero ko nkawe wari uyifite mu by'ukuri nta yindi tuzamuha, ariko azatora kubera ko uburyo ilisiti y'itora ikoze apfa kuba yanditse kuri lisiti y'itora afite indangamuntu. Uburyo twabikoze mu bijyanye n'ikoranabuhanga azatora kandi tumumenye, ntabwo ari ngombwa kumuha indi karita y'itora. Ariko ntabwo nshaka ko n'undi byumva hano wari ufite ikarita y'itora yite n'ubundi tuzabisaba, ariko waba yarayitaye cyangwa yarayibuze kubera impamvu zitandukanye nta yindi tuzamuha, ariko twashyizeho n'uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo umuntu azatora.
Reka dufate na Ingabire. Mwiriwe neza.
Murakoze munyamabanga nshingwabikorwa komisiyo y'igihugu y'amatora. Ikibazo ndabaza ndumva ndakibariza abanyarwanda bose n'ubwo ari muri rusange, nk'ubu ngubu abanyarwanda abenshi natwe turi mu mujyi twimuka buri munsi buri munsi, ariko mu minsi ishize nabonye kuri telefone mwohereza SMS ngo buri muntu ashobora guhindura aho yatoreye wenda akishyira aho ari, ariko kuri telefone iyo bikozwe ntabwo bikunda. Ese mwaba muteganya iki wenda ku hari abajijutse babibona bakabikora, ariko hari n'abatayijutse, hari abatunze telefoni bazitungiye kwitaba gusa. Ese nk'abantu bataraho batoreye muri iyo myaka yose mumaze kuvuga, bakaba byarabaye ngombwa ko bimuka, ese abo mwamute bateganyiriza iki? Niba umuntu yaravuye Igikondo akajya gutura Nyarusarama cya Kacyiru kugira ngo azagaruke Igikondo, hariho uwavuga ngo nta transport mfite kugira ngo nsubire gufata ikarita y'itora Igikondo, reka mbyihorere. Nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa, sinzi icyo mwaba muteganyiriza abantu nk'abo ngabo bimuka buri munsi buri munsi.
Icya mbere, muri aya matora ya Perezida wa Repubulika ni amatora yo ku rwego rw'igihugu. Wariyandikishije Gikondo ukaba wenda warimukiye Kacyiru cyangwa ahandi, ushobora kugerayo, ushobora gusubirayo akaba ariho utorera, upfa kuba uri kuri lisiti y'aho hantu. Ushobora gusubirayo ukaza Kacyiru ku munsi w'itora ukajya Gikondo niba ariho wari wiyandikishije, kuko ari amatora ya Perezida wa Repubulika, ni Perezida wa Repubulika w'igihugu cyose, bitandukanye n'amatora wenda y'abayobozi b'inzego z'ibanze twavuyemo ushyizeho umuntu aba ahagarariye umurenge runaka mu nama njyanama y'akarere, aho ushobora gusubirayo. Ariko ibitabishoboye kandi nibyo natwe twifuza, ntabwo ari ngombwa ko ku munsi w'itora abantu bava hano bajya gutorera aho bari biyandikishije. Hari gahunda navuze yo kongera gusubira muri lisiti y'itora mu midugudu tuzakora mu kwezi kwa gatanu. Isi y'itora izaba iri mu midugudu mu kwezi kwa gatanu kose. Hari abakorerabushake baba bari muri mudugudu. Uwo muntu wimutse mu kwezi kwa gatanu rwose turamusaba aho azaba ari azegere uwo mukuru w'umudugudu, bazaba bicaye aho mu kagari mu mudugudu bavuge bati njyewe nahoze ntuye Gikondo none ubu ndi hano Kacyiru ndashaka ko nandikwa hano Kacyiru. Ibyo bizakorwa icyo gihe uwo muntu yimurwe. Ariko niba wenda hari n'uzimuka mu kwezi kwa gatandatu, kuko yavuze koko kandi ibyo mu mujyi abantu batari bagira aho batura ku buryo buhoraho barimuka, no mu kwezi kwa gatandatu wimutse, upfa kubivuga bitarenze itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, kuko nyuma yaho icyo gihe tuzafunga lisiti y'itora kugira ngo tubone uburyo dutangaza lisiti ya nyuma y'Abanyarwanda bazatora n'aho bazatorera. Ubivuze icyo gihe cyangwa ukaba wakoresha ikoranabuhanga nk'uko wabivugaga, ushobora kwiyumva haramutse harimo utubazo nk'uko wari ubivuze mu buryo ukoresha wenda telefoni yawe cyangwa odinateri bikakunanira, wakwegera undi muturanyi wenda ukurusha uburyo byakorwamo cyangwa kwegera abakorera bushake muri buri mudugudu tugiramo abakorera bushake bane. Ndatekereza ko mushobora kuba mubazi kuko ni abantu baba bari muri uwo mudugudu cyangwa burimo hafi hano ho dukorera kuko aho dukorera naho harazwi hano kicaro cyacu gikuru nk'aho ukwezi.
Murakoze cyane, amakuru arangiye kuri ino saha.